Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa kane tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio ya cumi na karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Fideli Niyongabo. Nanjye ndabaramukije nkaba ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Kaze neza.
Abiyumvira ko bazodutera ubwoba tukomoka ntidushobora kubatabibonye, kuko ukuri kuzodutuma turabidegenja.
Uwo ni umufasoni Margarita Barangitse ayoboye ikigo Maison Shalom avuga ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Inkuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Duhere ku makuru twabateguriye. Abagwanyi b'abatereban bitwaje ibigwanisho kandi bambaye impuzu z'igisirikare bateye ikibanza kirimo sentare mu buraruko bw'igihugu cya Afghanistan no Moscow wa kane, bica abantu umunani cyangwa barenga abandi mirongo itandatu barakomereka. Abategetsi b'igihugu cya Afghanistan batangaza ko basubiye kwigarurira ico kibanza mu gisagara cya Mazar-i-Sharif mu masaha iyo ku muhingamo nyuma y'igitero camaze amasaha atandatu. Abategetsi bajejwe umutekano batari bake harimo umuyobozi mukuru w'igipolisi muri ako karere bishwe hamwe n'abasivili batari bake. Abagwanyi b'abatereban bitiriye icyo gitero cabaye gato imbere y'ibitero vyabo bikunda kuba mu gihe c'inyuma y'ubukanye. Mu gihe inteko za Amerika n'ishyirahamwe OTAN zavuye muri Afghanistan mu mpera z'umwaka w'2014, abagwanyi b'abatereban barongereje ibitero vyabo mu ndwi zavuba ku nteko zijejwe umutekano z'igihugu ca Afghanistan mu kigoro ko kugeramira leta ya perezida mushasha wa Afghanistan Ashraf Ghani. Ambasade ya Amerika i Kabul yiyamirije yivuye inyuma ivyo ivuga ko ari igitero kigayitse mu kibanza kirimo sentare mu ntara ya Balkh.
Irani iri inyuma y'inyeshyamba z'abahuti bo muri Yemen kandi biteye impungenge cyane Washington, niko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yavuze. Televiziyo ya leta ya Irani imaze gutangaza ko amato abiri y'intambara ya Irani ari mu nzira yerekeza muri Yemen. Umugaba w'ingabo za Irani zirwanira mu mazi Amiral Habibullah Sayer asobanura ko ayo mato agiye kurengera imiyoboro amato y'ubucuruzi ya Irani n'inyungu zayo. By'umwihariko Amiral Sayar avuga ko ayo mato agiye guhangana n'abashimuta amato mu nyanja. Mu kiganiro agiranye na televiziyo yitwa PBS, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje ko Washington ikurikiranira hafi ibikorwa bya Iran muri Yemen birimo indege za gisirikare zishyira ibikoresho by'intambara abahuti. Yongeyeho ati gusa Iran igomba kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izarebera gusa ntacyo ikora. Yasobanuye ariko ko Amerika idashaka intambara nubwo ishyigikiye urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rumaze iminsi rurasa ku nyeshyamba z'abahuti muri Yemen. Amerika itera inkunga ibyo bihugu mu rwego rw'ubutasi, intwaro n'ibindi bikoresho.
Umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu FMI Christine Lagarde amenyesha ko ubutunzi ku isi bwiyongeye mu buryo bugereranye kandi butangana. Ivyo Lagarde yabitangaje mu ijambo yashikirije i Washington ku cicaro c'ikigega mpuzamakungu FMI imbere y'inama mu ndwi z'ibihugu 188 vyo kw'isi bigize ikigega mpuzamakungu FMI. Lagarde amenyesha ko ubutunzi kw'isi bwiyongeye hafi ya 3.2% mu mwaka uheze kandi ko ubutunzi kw'isi bwakuye inyungu ku biciro by'ibitoro byagabanutse no kuvyifatamwo neza k'ubutunzi bukomeye cyane kw'isi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Christine Lagarde yatangaje ko kwiyongera k'ubutunzi ku isi bingana n'urugero bwiyongeye ko mu kiringo c'imyaka itari mike irangiye. Yamara yatangaje ko bidahagije kugira bikureho ingaruka z'ibibazo bikomeye bihari nk'ubushomeri bw'abakiri bato bugera ku bice 50% mu bihugu bimwe bimwe. Christine Lagarde avuga ko gushobora kwiyongera k'ubutunzi ku isi kubandanya kugeramirwa n'inkurikizi zibandanya z'ibibazo by'ubutunzi byo mu bihe bya vuba, abanyagihugu batera basaza hamwe n'umwimbu uri hasi.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni saa moya n'iminota 35 mu Rwanda no mu Burundi. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko imbanziriza mushinga yo guhagarika gahunda ya nuclear ya Iran itavuze ko amasezerano nyayo yemejwe. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu, Khamenei ntiyigeze agaragaza ko ashyigikiye cyangwa adashyigikiye amasezerano yo guhagarika iyo gahunda ya nuclear, ariko yavuze ko ashyigikiye ibiganiro ko kandi azubahiriza ibizabivamo igihe cyose bigaragaye ko byubaha ubusugire bwa Iran. Umuryango w'Uburayi gunze ubumwe kuri uyu wa gatatu wafashe icyemezo cyo gusubizaho ibihano wari warafatiye banki yitwa Tejarat n'ibigo by'ubwikorezi byose byo muri Iran. Urukiko rw'Uburayi rwari rwakuyeho ibyo bihano mu kwezi kwa mbere gushize, byasubiyeho binyuze mu zindi ngingo z'amategeko zitari zitaweho n'urukiko. Uburayi busobanura ko icyo cyemezo kigamije gukomeza gushyira igitutu kuri Iran mu mishyikirano yo kwibuza gukora intwaro kirimbuzi. Mu cyumweru gishize, Iran n'ibihugu by'ibihangange bitandatu aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya n'Uburayi bwunze ubumwe byumvikanye kumbanziriza mushinga y'amasezerano agomba kuba yarangije gutunganywa burundu bitarenze tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu guta.
Umushikiranganje aje kwivuna basi wa Amerika Ashton Carter yashitse mu gihugu cya Korea y'Epfo uno munsi kwa kane, avuga ko ingingo iherutse gufatwa n'igihugu cya Korea ya ruguru ikogerageza amamisile vyibutse kugena ibintu bishobora kuba nabi mu kigobe cya Korea. Misile zarashwe muri indwi mwibahari mu gice cyo mu burengero bw'igihugu cya Korea ya ruguru. Korea ya ruguru kandi yararashe misile zine mwigeragezwa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Ni ibintu bishika kenshi ko Korea ya ruguru igerageza amamisile imbere y'urugendo mu karere rw'abategetsi b'Abanyamerika canke mu gihe cyo kwiyongera k'umwuka mubi mu n'igihugu bidacana uwaka cya Korea y'Epfo. Abategetsi ba Korea y'Epfo batangaje kandi kwigeragezwa ry'amamisile ry'igihugu cya Korea ya ruguru bisa no kwishura ku myimenyerezo ya gisirikare iri kiragirwa hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Iyo myimenyerezo yamiba uko umwaka utashe yamiba inkomoko y'ukwiyongera k'umwuka mubi hagati ya Korea ya ruguru na Korea y'Epfo.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali i Burundi. Turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa. Mu Burundi imyaka 5 irarangiye ubutungane bw'igihugu ataco burashikiriza kubwicanyi bwakorewe Ernest Manirumva yahoze ari cegera cyurongoye Olicom. Amashirahamwe yishinze guharanira ubutungane kuri Manirumva avuga ko aba matohoza adoma kurutoke ubutungane ataco bushaka kubakorako. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Amazina y'abategetsi bagera kuri batatu aragaruka cyane mu vyegeranyo vy'amatoza yose amaze gukogwa kubishe Ernest Manirumva. Petero Clavier Mbonima arongoye APRODH.
Ayo mazina yaravuzwe bayasubiramo na twe twarayavuze no mu banyamakuru baranditswe n'urya mugwi w'abanyamerika FBI yaratanze icegeranyo irasaba yuko abo bantu bufatwa amaraso bakaja gupima kuko barafise ingene babipima anagwanda babwire yuko n'umudugu wa Ernest Manirumva wamaze iminsi wugaranywa ahantu upfutse n'ihema kugira ngo hagire uwukorako. Ivyo vyose kwari ukugira bashobore gupima ayo maraso kuko n'uwamukozeko agakora ku muduga wiwe.
Muri abo uwuza ku isonga ni uwahoze arongoye urwego rw'iperereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana.
Abo nibuka ku mutwe w'ubunyene baravuga bati nibaduhe amakanda ya Adolphe Nshimirimana, baduhe amakanda ya Nikiza Davidi, baduhe amakanda y'uwitwa Egide Batazira Runyanya. Uwo wewe Egide Runyanya baramushize imbere ya sentare baramuciye urubanza ubu bamuciriye urubanza rwo guherayo, ariko ubundi bigeze amufata n'umunsi n'umwe mbere nago ndabwire ko yaje no muri sentare jewe nkereka umushikiriza manza yari yakoze iyo dosiye yari Manira Tiza Adolphe ehe wa wundi runyanya mwaba murondera ngo ujya yambwiye ngo idosiye jo narayikuye ko kubanza procureur wa meri n'uwo runyanya aritegereje ari ngaho ho
abo baharanira agateka kazi na muntu bakaba baranishinze guharanira ubutungane kuri Yanese Manirumva bagereranya urubanza rwa Yanese Manirumva nk'ubwo umuhisi president Melchior Ndadaye bisigaye bimeze nk'uko umengo niwe yiyishe. Petero Claver Mbonima yamenyesheje abamenyesha makuru ko ubutungane bw'u Burundi aho gufatira kuco Ernest Manirumva yazize bwaciye buvuga ko azira ibiharage kuko waciye hafatwa abagwiza tunga ariko abo bishinze gusaba ubutungane kuri Manirumva ngo nibarota bahesha guharanira teka kazi na muntu naho nubu babandanya batotezwa. Marguerite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom
ntabwo badufise abiyumvira ko bazodutera ubwoba tukomoka nidushobora kubatabibonde kuko ukuri kuzodutuma turabidegembya.
Justine Nkurunziza arongoye Kosome asaba ugwaruka ruguma rukoreshwa mu bwicanyi gusubiza ibigwanisho bgahawe
ugwaruka muri ngaha bakenyezi muri ngaha turifuza yuko amaraso ya Ernest Manirumva yotubera incungu turifuza yuko amaraso y'abarundi amaze guseseka ni menshi amaraso y'abanyamahanga amaze guseseka ni menshi duhaguruka ahubwo tuvuge tuti bane mufisi ibyo bigwanisho bisubize ntibisure gukora ibara muri iki gihugu.
Mu kwibuka imyaka itandatu irangiye icegera c'urongoye Olicome agandaguwe bunyamaswa muri ayo mashirahamwe babanje kuja kunatemwa ya Manirumva imbere yo kuremesha ikiganiro kubamenyesha makuru barangirije kunkuka y'imisa yo kumusabira hari muri Cathedrale Regina Mundi. Ernest Manirumva yagandaguwe mu ijoro ryo wa munani rishiruwa 9 ndamukiza umwaka w'2009 ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu. Tuve mu Burundi tugane mu Rwanda mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Abacitse ku icumu n'ababiciye bakoze ishyirahamwe ryitwa Igiti cy'umuvumu twuzuzanye. Muri iki gihe u Rwanda ruri mu cyunamo, abashitsi baturuka hirya no hino baza kureba ko kubana hagati y'abahemutse n'abahemukiwe bishoboka. Iryo shyirahamwe ryasuwe n'urubyiruko rwaturutse muri Sudani y'Amajyepfo rubabwira ukuntu bishoboka kubana kandi mwarahemukiranye. Asumta Kaboyi i Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Abikibimbwira bwa mbere n'ababyeyi mbibagejejeho byawe ngombwa kubanca intege batagihorera uri kure bugasanga gushatse kubera urukundo nta soni ufite bibanza kunzamo nyene mu mutwe ariko nyuma tambereka yuko nyene ari uko nyene nafashe umwanzuro.
Uyu ni madamu w'Imana Marie Jeanne uvuka mu muryango w'isho muryango wa Bwanigira neza John waje kuba umugabo we ubakaba bamaze kubyara n'abana batatu. Yavugaga ko yaciwe intege n'umuryango we amaze kubabwizaho icyifuzo cy'uko agiye gushakana Nigira neza John uyu muryango numwe mu miryango irenga 200 ituye mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera. Imiryango y'abarokotse genocide ibara ni imiryango y'abagize uruhare muri genocide. Nganyira n'uyu muryango bantekereje amateka yabo.
Nk'iwacu hari abana 37, hapfa abana 27. Papa arafite abagore 10. Uyu mudamu wanje n'umugore n'umukobwa wo wagize uruhare muri genocide wacu mu mpfuzi wacu.
Papa yagize uruhare mu bwicanyi bwabereye iwabo. Ubwo rero n'undi ngiye kwibona mbona abaye umutware wanje.
Ariko sabikubwiye. Ubwo ntavuze ati aje kubikubwira ati dukundane. Wahise wumva umutinyutse?
Byabanje nyine kubanza kukuntera impagarara ubwo cyane yuko no mu muryango mama na murumuna wanje n'undi we atabanje kubyumva ariko jyewe mbima amatwi.
Uyu mugabo n'umugore ngo nubwo babanye imiryango yabitabishaka bambwiye ko kugeza ubu batajya bicuza umubano wabo ngo nubwo bahuye no gutotezwa cyane cyane n'imiryango yabo.
Ntago njya nicuza kandi byabayeho tubibonesha amaso baduha kato pe baduha kato ku buryo nk'umuntu wadusuraga yavugaga ati nko guharamagara.
Nabikoze kubera ukuntu ndavuga ni ngireka mukunde nindangiza kumukunda ndavuga nti tujye kuba ku muryango muzima niba kwa data papa wewe yarishe wacu
se yishende wo muryango wanje.
Unakubwiye nti barumuna banje benshi 27 bose barapfuye mu byukuri bakadata barapfa barashira yabigize mu ruhare. Ariko noneho ndavuga nti abuyishi ndakamfatanye n'umukobwa we tubabyari.
Ubuhamya n'ubundi bunyuranye kandi bukomeye nibwo abatuye umudugudu witiriwe uw'umwe n'ubwiyunge bahaye abashyitsi baturutse muri Sudani y'Amajyepfo baje kumva uko abantu bahemukiranye bashobora gusabana amazi bakabana kandi bigashoboka. Izi ntumwa zaturutse muri Sudani y'Epfo zirimo abayobozi, abagize imiryango itari ya leta ndetse n'urubyiruko ruturutse mu mitwe ya politiki inyuranye. Bavuze ko ibyo babonye bazagerageza kubibwira abaturage b'iwabo bahora bahanganye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera 11:35 kugeza 12:00 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Abantu bahunga mu ntara ya Kirundo mu Burundi barafise imvo zibatuma nkuko ababa muri iyo ntara bavyemeza, ariko abajejwe intwaro bobo n'ubu baremeza ko umutekano ari wose. Ivyo bikaba bibeshuzwa n'abajejwe agateka kazi na muntu aho babona ko kugara imbibe kugira babuza abahunga ari bitera soni. Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bariko barahunga ngo sinzara canke akaguma nkuko abategetsi bamwe bamaze imisi babishikiriza, ahubwo nyabuna ngo bariko barahunga ubwoba bategwa n'imbonerakure ugaruka rwa CNDD-FDD aho rubamenyesha yuko Petero Nkurunziza akaramuka atitoje bazohigura. Umunyagihugu umwe twasanze ku mugwa mukuru wa komine Bugabira akaba tumenyesha yuko ngo atanzara bariko barahunga, ahubwo nyabuna ngo umutekano ushobora no guhunga abantu umwanya n'uwundi.
Haraba amajambo menshi mbere ino muhora muvyumva no ku radio yuko bama bashamiranye ngo imbonerakure n'iyindi migambwe kumbe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ugasanga n'umumayira bagwanye. Bamaze kugwana rero usanga bace imbonerakure zigaca zivuga amajambo menshi yuko mu gihe pitatotorwa bashobora gutera intambara. Ugasanga rero abantu baza baravyumva bumva no ku radio biriko biravugwa twumva nibihumuriza benshi bagaca bahunga. No kuvuga abahunga ubwoba n'ubwoba ahanini n'ubwoba ivyo vyinzara ntabirimo.
Tuvuye ngaho kuri komine ya Bugabira twakubitiye ikiyonza hafi y'ikiyaga Cohoha, umunyagihugu twahasanze nawe nyine akabatubwiye yuko imbonerakure arizo zituma abantu batizabo kuko ngo aho zica hose zigena ziragabisha abadasangiye ivyiyumviro.
No mwijoro no ngaha barabaragendura barango barakizo bavita gukizo bari gukizura. Ndabumva no mwijoro naje bariko bararengana nta mahoro turonka ko turatudasinziye. Ubwo umise batambuka ari benshi sabasirikare turafise abasirikare nga turafise abapolisi nga mugabara dutera ubwoba. kuko imitima ihagaze kuko batuba ku manya bose bashaka kudutera bashaka kudutema kandi abivuga ko bashaka guhongora injabye ngo bashaka guhongora injabye umva twita ko turi injabye kuko tariko mu mugambwe yo ngo turi injabye ngo tavuga rimwe kandi ngo duteme umukuru y'igihugu ngo tuvuze ngo oya ngo kandi ari wenyene batuba ngo ni wenyene twe ntabyo tuzi hari abahunze benshi kubera iryo tera bwanye hari nk'abantu ngabitona bakomiseri kandi tari bakomiseri bitona bakomiseri ku ngufu umva byadutera ubwoba.
Urongoye umutumba wa Kiyonza umwe mu mitumba igize komine ya Bugabira Nestor Ndayizeye akaba yatumenyesheje yuko ngo bavuga ko bahunga umutekano muke ngo ari binyoma ahubwo nyabuna ngo nubwo babategwa na maradio
ahacu tubona iryo terabwoba ntari hari ntari hari kuko ntaterabwoba ry'umuntu numwe tubona akoresha kugira ngo aterabwoba abandi na cyane cyane ko nabo bavuga bahunga niko turiko turumviriza amaradio turavyumva mugo twibwe ahacu ku mutumba turongowe ntabo tubona ariko barahunga
abarongoye ishira hamwe rihanana gateka kazina muntu ligiteka mu ntara Kirundo bamenyesha yuko ngo ubwo bamubanyagihugu ataragaseseshwa rumuri. Mathieu Nkurunziza arongoye ligiteka mu Kirundo akamenyesha yuko bibabaje kubona imbibe zugagwa kandi umuntu afise uburenganzira bwo kwishira no kwizana izo mbibe zikanacungishwa nubwo gwaruka gwimbonera kure
icyo cyukugara imbibe n'ukuri ntabwo nakamara amazi sinumva inyana umuntu yaza kugara imbibe atantambara iri kwiraba abahunze bavuga ko bari kubahunga kubera ko umutekano wabo udakwiye ivyuko re bagize bari kubarabugarira n'ukuri ibyo biratangaje umengo umutekano icyo bari kubarahunga umengo cyahavuye hama n'igitangaje cyane nuko abagenda bavuga yuko bahunga umutekano w'ugwaruka ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi babatera ubwoba mu mitumba nanze ngo nukubesha mugana naho ukiwumva ugwaruka nyine ariko bakibakoresha kuja kugara imbibe n'ukuri byo urumva nakamara amazi
warongoye ligiteka mu Kirundo agasaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka byose kugira ntihagire umuntu yohava atakaza ubuzima bwiwe kandi arabategetsi bamubujije kunyaga magara. Desire Tunyimana mu Kirundo ijwi rya Amerika.
Muri ico gihe nkuko bigaragara mu itangazo Presidence ya Republika y'u Burundi yashikirije uno munsi irabeshuza amakuru ivuga ko atarayukuri avuga ko ibigwanisho biriko biraherezwa abanyagihugu mu Burundi ngo abakwiragiza gorukurukuru ku bintu bigiye gucika mu Burundi ngo bategerezwa kumenya ko ubumwe no kuba maso ko abarundi bizotsinda ibiharuro by'abanyepolitike bikindi gihe.
Iradio ijwi y'Amerika. Muki gihe amatora yimirije mu Burundi, Iradio ijwi y'Amerika yatekaneje umwanya w'ibiganiro vyerekeye amatora.
Nivyo koko tuzoha akaryo abanyepolitike, abahinga mu vyerekeye politike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike, ugwaruka, abapfasoni, abikorera utwabo, abagwiza tunga kugira ngo badushikirize ivyumviro vyabo kwitegurwa ry'amatora hamwe n'ukuntu yoba mu mutekano akaba ku mugaragaro ataguterana igitsure.
Abategetsi bazoba ariko barahiganwa nabo bazohabonera akaryo ko gushikiriza abanyagihugu imigambi yabo yo guteza imbere Burundi eka bazoshobora kandi no kugira impari zo kumenyekanisha no guhayanisha imigambi yabo.
Turabateye akamu mwese ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugeze muri cya gihe abakunzi bacu batugezaho ibitekerezo byabo nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu imyaka itandatu irashize. Ernest Manirumva wahoze wungirije umuyobozi wa Olcom yishwe mu Burundi, ababigizemo uruhare na n'ubu ntibarashikirizwa ubutabera, ni nabyo abakunzi bacu bagarutseho. Oriane Itangishaka ni we ubidusomera.
Urakoze Fidel Niyongabo nawe Edigwema. Abanywanyi bacu barabandanyije bavuga ku kibazo cerekeye icemezo Presidence y'u Burundi bita Elysee yafashe yo gushira hagaragara impapuro z'amabanga yayo yo mu 1990 gushika mu 1995 ku gihugu cy'u Rwanda. Elie El Klein Hichintuka yavuze ati Imana yobigize neza rwose. Bodyguard D.S. we abaza ati abo bafaransa ivyo bakoze navyo birimwose. Inkotanyi Buhuma David we avuga ati mwitonde abafaransa batazatugarukana gusenya u Rwanda wosanga ayo madosiye yaje agamije guhakana no gupfovya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda niyo Eric Chirac wavuze ati ni byiza niba ntacho bahinduyemwo muri imyaka bimaze ati wenda ukuri kwaje ahagaragara ukwikekwe kugashira hagati y'ibihugu byompi ndakeka ko avuga ubu Faransa n'igihugu cy'u Rwanda. Sabato Wesley Baraka wa avuga ati ni byiza kuko bishobora gushira hagaragara ukuri. Munyamwera Faustin Shagina wakavuga ati ugushake n'ukwabo ati gusa icyo tuzi ukuri kuratinda ntiguhera. Ku nkuru yerekeye imyaka 6 irumanye ubutungane bw'u Burundi ataco burashikiriza kubwicanye bwakorewe Ernest Manirumva yahoze ari cegera cy'uburongoye ishirahamwe Olicom mu Burundi bamwe mu banyanyu bacu bagize ico bavuga naho nyene Angelo Rugigana yavuze ati leta izi urupfu rwiwe ati nta gushaka bafise. David Hategekimana no kavuga ati nimba nta ciperereza iravuga wagira ngo bazokora iki abarundi baracakeneye byinshi kandi babishatse bakwigira ku Rwanda bakareka kwiraza inyanza. Ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu badushikirije ku rubuga rwa Facebook kuri uno munsi. Tukibutsa namwe mwese bagenzi mutwumva yuko adresi yacu kuri Facebook ari VOA radio yacu canke mukatwandikira mukoresheje email yacu ariyo radio@gmail.com nkuko bagenzi banje bamaze kubabwira. Mushobora kudushikiriza ibyimvire n'ibyipfuzo ku makuru tubashikiriza canke nayandi avugwa mu turere murimwo. Murakoze cyane.
Urakoze nawe Oriane mwumvise kandi ko adusomeye n'ibitekerezo abakunzi bacu batanze kuri ya nkuru twabagejeje ku munsi wejo ko ubufaransa bugiye gushyira hagaragara impapuro zitandukanye ku byabaye mu Rwanda muri 1994.
Imbere yuko dusoza ibiganiro byacu kuri uyu mugoroba tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Abagwanyi b'abatereban bitwaje ibigwanisho kandi bambaye impuzu z'igisirikare bateye ikibanza kirimo sentare mu buraruko bw'igihugu cya Afghanistan no munsi wa kane bica abantu 8 cyangwa barenga abandi 60 barakomereka. Abategetsi b'igihugu cya Afghanistan batangaza ko basibe kwigarura ico kibanza mu gisagara cya Mazar i Sharif mu masaha yo kumuhinga mu inyuma y'igitero camaze amasaha 6.
Irani iri inyuma y'inyeshyamba z'abahuti bo muri Yemen kandi biteye impungenge cyane Washington. Niko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yavuze televiziyo ya Leta ya Iran imaze gutangaza ko amato abiri y'intambara ya Iran ari mu nzira yerekeza muri Yemen. Umugaba w'ingabo za Iran zirwanira mu mazi Amiral Habibullah Sayyar asobanura ko ayo mato agiye kurengera imiyoboro amato y'ubucuruzi ya Iran n'inyungu zayo. By'umwihariko Amiral Sayyar avuga ko ayo mato agiye guhangana n'abashimuta amato mu nyanja.
Umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu FMI Christine Lagarde amenyesha ko ubutunzi ku isi bwiyongeye mu buryo bugereranye kandi butangana. Ivyo Lagarde yabitangaje mu ijambo yashikirije Washington ku cicaro c'ikigega mpuzamakungu FMI imbere y'inama mu ndwi z'ibihugu 188 vyo ku isi bigize ikigega mpuzamakungu FMI.
Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko imbanziriza mushinga yo guhagarika gahunda ya nuclear ya Iran itavuze ko amasezerano nyayo yemejwe. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu, Khamenei ntigeze agaragaza ko ashyigikiye cyangwa adashyigikiye amasezerano yo guhagarika iyo gahunda ya nuclear, ariko yavuze ko ashyigikiye ibiganiro bikomeje.
Chote mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro twa twategurira kuri uyu mugoroba haniho bigarukiye. Tuboneye akanya kugushimira engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi adufashije kwegeranya ibiganiro vya kuri uyu mugoroba kuri micro ari kumwe nanje Fitene Yungabo
nanje Edirwema. Ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza, twongere duhure ejo mu gitondo guhera isaa 11 n'igice.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.